Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nchoti wa kunzi bijuwe gya Amerika, miriwe neza ahomuri, muliko mvizi juge Amerika, risamina ni Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, murisi ya gatanu mulikume na Joe Diani na Hazo Indongo, ibiganiro vyino mwanya, zime mungingo nkuru nkuru, sivyo tugiye kuwashikiriza.
Muri Afrika ibihugu bitari bike ibisigaye byibako mu bijyanye no gutunganya amatora iragutwaritswe rwo mu Burundi twadusigaye turindira bifasha ni batora rwo mu bindi bihugu
no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi gutangura gutanga intererano y'amatora yo muri 2020 idonido iyo nkuru ni mukanyitsa ngere ndabahikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri no wa mbere yaratanze miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'intererano yo gutegura amatora yo mu 2020 Perezida Nkurunziza mu gihamagarira abashikiranganje vyega gukwiragiza amakomine yose ibanza abavyifuza bucamo mu guterera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bo babona ko icihutirwa atari kuvuga amatora yo muri 2020 imvururu zatewe nayo muri 2015 zitarava mu nzira umenyesha makuru wacu Eloge wirika neza i Bujumbura yacigyanino ino nkuru
President Nkurunziza yatoranije intara ya Ngozi yavukamwo mu gutanga iyo ntererano y'amatora yo mu 2020 ishirwaho gikonte yo gushyira kwa ayo mafaranga yo guterera itunganywa ry'ayo matora umukuru w'igihugu yari yayitangaje ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi twaraye turangije aho hibukwa imyaka 55 iheze Burundi bwikukiye ahejeje gutanga imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi President Nkurunziza yasiguriye abamenyeshamakuru ko we n'umuryango wiwe bari barindiriye kwisuganya kandi ku intererano ari ya mbere acayiyemeza kuzobandanya atanga gushika mu matora y'2020 umukuru w'igihugu hasiguriye cyamutumye gutanga kubwa amatora yimirije mu myaka 3 imbere
tujye kuraba mu kanditse murabona neza yuko nk'amatora mwaka 2015 yabari bavuze yuko boshigikira amatora mu Burundi bari badutse mutego hasigaye indwi imwe bo bakwa byo byotazo gutanga twabonye yuko rero kino gihe tubatereza akirikare imyaka 3 mu Burundi agomba guterera asha guterera kabica ku gatatu cyangwa kane bibana ku mutima wiwe gukunda igihugu muri Afrika ibihugu bitari bike ibisigaye byibako mu bijyanye no gutunganya amatora iragutwaritswe rwo mu Burundi twadusigaye turindira ifasha ni batora rwo mu bindi bihugu iyo abantu bazanye ifashanyo vuye hanze nabo batanze intero bashaka yuko uko bashaka ko amatora aba ariko bijyanye n'umufuko wawe batanze
umunye politike tatsensi wa mana asanga igikwiye kwihutirwa muri kino gihe hatari itunganywa ry'amatora
ko aterera amahera y'amatora ntibyari bibi ayafise akayatanga ntacu mugabo ikibazo nyamukuru ni iki mbega muri iki kiringo igihanze abarundi cya mbere cyo kwiyumvira ka butegetsi n'amatora mu gihe tuzi ko nayo mu 2015 icyo yabyaye akarambaraye n'ubu tutarakavamo icya mbere rero twebwe twabona mbere yo kwiyumvira amatora kwari kubanza kwiyumvira ngene dutorere inyishu ingorane amagume igihugu kirimo kubera amatora mabi yabaye mu 2015 ibyo nabyo nta handi bizoca atari kwemera ibiganiro bidakumira binyaruka kandi bigashika ku muti urama w'ikibazo cya politiki cyatewe n'amatora mabi y'ibihumbi 2015 amatora turazi ko mpera n'imperuka azoba ariyo inyishu ya nyuma yo kuva muri aka kaga twashyizemo n'amatora mabi y'ibihumbi 2015 nibyo rero byategereza kuraza ishinga abategetsi b'ubu
umwitwarariko wo gutunganya amatora Burundi butarinze kuzera inze Perezida Nkurunziza ahamagarira abarundi bose kuwugira
ama barundi bose twateye akamo kana kajyo keza ko kwerekana ko dukunda igihugu cyacu Burundi ufise 50 ayazana ufise 10 ayazana ufise 20 ayazana ufise 100 ayazana ufise 500 igihumbi umuriyoni niyo bafite miliyoni 100 nta kibazo kugira ngo twerekane neza yuko dukunda igihugu cyacu Burundi nitwaro nk'amafaranga ahagije gutunganya amatora yasigaye katubasigaye azofasha kwindi bigambi igihugu ndetse n'icyuti z'u Burundi ziri nga Burundi singumwe mu Burundi wenyine n'umunyamahanga akunda igihugu cyacu Burundi yifuza ko twagira amatora turinze gusengerereza yuko tubate ya tukumaneza kwa matuwa higuwa achu
siwa mara nawe hariendi mungi ya ngafise
nao vitu wangu wafisi viti wibaza ko amahera imishahara kugera mu Burundi ngana gute bagiye barabaka amahera yo mu buryo bwose mishahara itaduga kandi ibyo basuma ibyo bakoresha byose byaraduze bibaza ngo ibyo biti atarabiba nyene ngo amahera arengeje bafite naya cyo gituma nibanya baka basosha barondera aba bayakura mugabe bazotinda bahabure kuko va mu Burundi ayo mahera yose baba biba hacanye hariya tayakura mu Burundi mu makoni urumva nabo bavuga ko azo yaterera babanje kwiba hacanye hariya bizohava bibagora
se Burundi afite cyasaba kugira ngo babifuza gutanga boroherezwe
tubere nakaje gutera kamo ari umushikanganje ajejwe ubutunzi hamwe n'umushikanganje ajejwe hariyo hagati twabonye ko abari n'igihugu bifuza guterera mugabo gasangira bagora tubuze yuko boterera kwibanga imwe nkuru y'igihugu cyoce bagora kuburyo badusabye yuko rero dutere nabo kamo abashikanganje babiri bakora ibishoboka byose kugira ngo bamenyeshe abene igihugu gushika mu makomine babashobora gutanga interano zabo batarinze kuza bafata urugendo rurerure icyo garuka amatwotera abashikanganje bacishwe cyo gihugu cyo kwegera n'ibihugu by'ubuzo gukoresha amatora y'umwaka wa 2020
mu Burundi amatora yaheruka yabaye mu mwaka w'2015 icyo gihe umugambwe CNDD-FDD usa n'uwatsinze impaga abatavuganwe n'ubutegetsi bayikuyemo bagiriza president Nkurunziza ko yahonyanze amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro mu kwitoza ku nshuro ya gatatu imbere yaho mu 2010 abatavuganwe n'ubutegetsi bisokoye naho nyene mu matora ariko babanje kuja mu nyamakomine ntibashimishwa n'ivyavuyemwo mbere bagirije umugambwe CNDD-FDD ko wayivye mu gihe impari zaturutse ku matora yo mu myaka ibiri heze zikomeje n'ibiganiro bibera hanze y'Uburundi bisa n'ibyahagaze abenshi bacibaza niba president Nkurunziza azosubira kwitoza mwaka w'2020 ku gatwe kiwe nta nyinshi aratanga ariko abamugwanya bemeza ko atankeka zitoza ico bikora muri raporo mu w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi CNDD watanze werekanye ko abarenga ibice 90% bo bavugishije basavye ko ingingo ivuga ivyerekeye ibiringo yofutwa mu ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi umukuru w'igihugu akisubiriza incuro nyinshi zishoboka mu gihe yoba hawe ayo mahirwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
avugwa mu ntara tuyahere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aho kuruno wa kabiri mu ntara ya Kirundo hatanguje isekeza ryo kurima umuceri abarimyi bavuga ko batahuye ubuhinga bigishijwe bwo kurima imbuto nke ariko zimbuka byinshi yamara abarimyi nyene baracahanganye n'ikibazo co kutaronswa umwavu w'ikizungu ku gihe nk'uko babwiye umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze akorera ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo
Isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijambere ryugururiwe mu mwonga wa Nyavyamo uwo mwonga ugabura amakomine ya Kirundo na Ntega yo mu ntara ya Kirundo uheruka gutunganywa kijambere na leta ku mfashanyo y'Ibanki ya Afurika y'iterambere nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icese muri uwo mwonga kuva utunganikwa abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri Claude Mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo
byarize imbere yuko batangura kurima uburyo bwo gutera umuceri mu buryo bwa none bakijambere bakoresheje izo twita mu kinofunofu SR ni systeme d'intensification rizikore aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije aha rero batera ku murongo bagatera urugemwe rumwe kandi baba bashizemo umwavu w'ikirundi bagacavanga n'umwavu w'ikizungu kandi ibyo byose bakabigira ku rugezo rushimishije ku biharuro baba barize
abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe ikibazo kibahanze nk'uko babivuga ni ukuronka umwavu w'ikizungu kirumara muri ubwo buryo bushasha bwo kurima umuceri
urabona urashaka kugenda kuriha ku iposita nk'ibyo 5,000 hariyo amafaranga yandi yo kuzuri hajye baduha ugasanga amafaranga ntayo dufise ya mahera y'iwacu agaca herayo dusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera mu bwanki barawuduha bashidukira kuduha mu kwezi kw'icyenda ari mwibagara kandi twararinze ku buryo uzinze
oya namwavu w'ikizungu turonka iyo habonetse nk'ufise inka akashomberamo kavuki inka biraba mitende aho turonderera rero turashobora gusanga ikiro ari nk'2,000 utoya ashobora kuyaronka
abataronka umwavu w'ikizungu ntibanaronke n'uw'ikirundi bagerageza uburyo bwose kugira bimbure nk'abandi
eshwe mwavu turawubura nyine kubera ibiciro by'amafaranga usanga tutakigerageza bwa buryo nyine bw'ikirundi mu kurondera umunyota iyo turose muhira mu nzu tutatawuyora turabaho tubika hama rero umuntu akaza nyine agerageza kugira ngo turabe ko agaceri ko kuyungura
dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota
harasaba nk'amagunira nka 10 cyangwa narenga mugabo ku buryo bw'uko izo nkuzi tugora kugira ngo tuzironke akanye tuzusanga ari gakeya mwaza muragerageza kugira ngo akavuka se karadushikira hafi na hafi mwakire cyane mutugabanirize ibiciro
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo. Claude Mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Leta yarafashe intumbero ziza kugira ngo abenegihugu baronke umwavu w'ikizungu ku giciro giciriritse. Rero abenegihugu basabwa kwiyandikisha hakiri kare, ubushikeneye umwavu akayandikisha hakiri kare, akariha avansi hakiri kare. Ivyo bica bituma iyo barishe hakiri kare n'umwavu ushashikira hakiri kare. Rero intambwe dukunda kubona muri uyu mugambi ni uko abenegihugu nko mu gihugu cyose imbere kiretse ngaha mu Kirundo gusa hari igihe biyandikisha bateje kandi twabararitse hakiri kare, hagomba hashikeho twahagarika bagaca basura kandi bagasaba ikiringo cyo kongerako. Ivyo bica bituma rero n'ivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba.
Umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru avugwa mu Burundi twafitiye kuri uno mwanya. Mu ntara ya Gitega havugwa inama ihuza abakozi n'abaserukira abanywanyi ba mituel. Mituel akaba ari kimwe mu gisata gifasha abanyagihugu kwivuza mu gihugu cy'u Burundi. Abitabiriye iyo nama yatanguye kuri uno wa kabiri bagarutse kuri zimwe mu ngorane bagira mu gukorana n'ico gisata. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega niwe yakurikiranye ivyino nkuru.
Abitavye uruganda barabakorera mu gisata cy'amagara y'abantu batandukanye bava mu ntara zitandatu. Konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mitiwere yatubwiye intumbero y'urwo ruganda.
Intumbero ya runo rugamba ruganda nuko nkuko mwavyiboneye harimo abaganga barongoye ibitaro, abaganga barongoye ama district sanitaire, harimo abagestionnaire ba district, hari abatwara ama centre de sante. Abo rero nibo bakoraboratere bacu teko kandi batuvurira abanywanyi. Aho rero twashatse ko mu ngorane zose dukunda kugira bababo canke twebwe twurabira hamwe ingene twozitorera umuti.
Muri urwo ruganda bagarutse ku kibazo c'abanywanyi bidoga ku miti bandikirwa n'abaganga batayironka ku mafarmasi ya mituwere, bikaba ngombwa ko bayigura ijana ku ijana ku mafarmasi y'abigenga. Kuri ico kibazo Konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mituwere aremeza ko ari igihe haba ubukene bw'imiti mu mafarmasi ya mituwere.
Mbe ndaritse yuko dutegerezwa kuzana ama specialite make cyane kubera arazimvye, tukajana cyane cyane ayo bita generic kubera niyo umunyagihugu mutoyi twovuga ashobora gushikira akariha kandi nayo nyine aravura nk'ibindi. Hakaba rero n'ikibazo gishasha dufise cabo dukorana baje kwirangura hanze, abo nabo nyine bafite ingorane zabo zigashe zigarekwa zikatugwa mituweli gushwe no munsi ntirashobora kurangurira hanze imiti kuburyo yogira stock yayo tutorinda kuja turaca kubandi. Ibyo rero iyo nyishu ntiturayironka ariko twarabishikirije, nico gituma rero tuguma muri izo ngorane imiti kabura imyidogo nayo ikaguma yongerekana.
Ikindi kibazo cashikirije muri urwo ruganda nuko munara zimwe zimwe usanga ata mafarmasi ya mituweli hari, ugasanga abanywanyi bagwaye bafata ingendo zirezire bayigara amafarmasi ya mituweli. Konsiliya nibigira yagize icyo avuga kuri ico kibazo.
Kugira uhashire farmasi utegeza kwashira umukozi biraheza bigaca bitugora. Rero nasho gituma uno munsi rwo turabukebuke ingene twoshiraho tworaba ama farmasi prive twoshobora gukorana dukurikije convention imisezerano tuba twagirani.
Abitavye urwo ruganda basavye ko mituwere yojana n'ibihe mu gukoresha uburyo bugezweho kugira ngo bagume bahana amakuru n'ibitaro batarinze guca mu mpapuro. Konsiliya nibigira yaremesheje abari bitavye urwo ruganda ku bijanye n'ico kibazo.
icyo kibazo cerekeye ubuhinga bwa none kugira ngo dukurikirane ibikorwa byose bya mitiweli kiri kukiratera intambwe ego kiramaze igihe ariko ndiko ndarabaho tugeze nibaza ku mwakuza tuzokizoba gikora neza kandi none ho ngakenguruka yuko ibitaro byinshi bimaze gukoresha ubwo buhinga bumva rero twebwe tuzoza dusasiriza
abanyonyi ba mitiweli basavye ko koko ziba mitiweli bo kwitunganya kubyo no ku minsi y'imyaramo bita weekend mundi mimva makungu boza barakora kuko yabagoye muri bene iyo minsi babura aho bagura imiti kuri ico kibazo cakazi gadakogwa mu minsi y'imyaramo konsidera nibigiragira ati
ico kibazo kiragoye ariko hari inyishu y'infata kibanza turiko turarondera tugasiga nk'amabon hanyuma kugira ngo uwo mugwayi aze umuganga ashobore kuyikoresha hariho nikindi twumvikanye yuko ashitse akaza muri iyo minsi itari yakazi kuwa mbere umukozi wa mitiweli acashika bamuha uburenganzira kugira ngo ashobore kuzunguruka mu bitaro bace bashobora kubafasha kugira ngo baje kuri rwa rutonde rutegekanywa na mitiweli
ubwo ruganda Wabere mu gisagara cha Gitega kwateguwe n'ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta bo mu Burundi mitiweli za fonction publique mu rurimi rw'Igifaransa Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Urudandazwa rw'abantu rurabandanya kuvugwa mu karere ko muri Afrika y'umusi ubugaragwa bwa Sahara co kimwe na karere k'ibiyaga binini ivyigwa bitandukanye vyakozwe kuri ico kibazo bikerekana ko ahanini ico caha gitegwa n'ubukene bwugarije imiryango hadasizwe inyuma ubushomeri buvugwa mu bakiri bato mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo hagiranye n'umushinga ntahe Prime Mbarukeye aramutswa ishirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'ibibondo yatanguye amubwira uko ibintu byifashe mu Burundi
ego cyane iki kibazo nko mubivuze gihanze isi yose no mu Burundi n'icyahibagiye kuko kirahari kuko nkumira pro twasohoye mwaka wa 2016 muri ONLC Teweton Frere twarerekanye neza yuko twadishikiri bishika ku bagore n'abakobwa n'abana barenga hafi amajana 824 murumva ko ari benshi cyane mu mwaka umwe gusa mbere tukaba twarashije no kugarukana abashika 31 muri abo murumva yuko natwebwe icyo kiza turamaze kutugariza muri iki gihe cyacu cy'u Burundi
hanyuma mwitegereje Icyo kibazo kirimo imigwi myinshi hariho gutwara abakiri bato cyane cyane ni bageremerwa n'abapasoni hamwe n'abigeme hari n'ikindi kibazo cerekeye kwemerera guha umuhango abantu bakiri bato nk'aba baheje amashuri cyanke bafise ubundi buhinga mugabo bakabona ko mu bihugu barimo nko muri Afrika niho turiko turavuga cyane cyane ko badashobora kuronka uburyo bwo kwiyoshyaho bahawe iyo mihango bagatanga amafaranga kugira ngo bagerageze kugenda gushika mu karere k'Iburaya n'ibintu tumaze iminsi tubona abapfa bapfira mu karere ka Sahel cyangwa bapfira mu ibahari Mediterane barondera gushika Iburaya imvo nkuru ituma abo bantu bakiri bato abo bakenyezi kanabigembe bagwa muri iyo mitego niyi
ubwa mbere hari imvo nyamukuru yitwa ubukene ubukene nibwo butuma hanini ugwaruka cyangwa abakenyezi nabigembe novuga ntibagenda kwihora mu bihugu cyane by'abarabu bemerewe ubuzi kandi atari bwo kuri bamwe bamwe mbere kandi batari bake ugahura bashyitseyo uko kazi ntako babahaye ahubwo bace bakoresha ibindi bikorwa bitajanye n'amategeko ni ukuvuga nko gushurashutwa ku ngufu canke ayandi mabi nk'akazi karuhisha n'ibindi cyangwa gukugwamwo ibihimba by'umubiri rero baca kenshi hariho ibihugu byinshi bavamo byo muri Afrika aha twuvuga ni ukuvuga nka Gambia Senegal ibya Burkina Faso Cote d'Ivoire n'ibindi bindi kuvuga ibihugu biri hepfo ya Sahara bagacire baca mu kiyaga cyitwa Mediterranea bakagenda cyane mu bihugu nk'Ubutaliyano rero bagacusanga bashwa y'Uburayi bwose kuko nka raporo iheruka gusohoka yatanzwe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka uheze w'2016 abantu bashika 300,000 babimukira barashoboye guca muri icyo kiyaga twavuze cya Mediterane bagiye Burayi kurondera ubuzima muri abo rero hariho abashika 3,800 baguye muri icyo kiyaga cya Mediteraneya kubera bagiye kurondera ubwo buzima kubera bagicamwo bitoroshe ikiyaga kinini rero bagaca bahasiga ubuzima bagiye kurondera ubuzima umva bitewe n'ubukene hanyuma ikindi nacyo kibitera hariho intambara zikunda kuba mu bihugu bya Afrika hakaba n'ihinduka ry'ibihe riko riraba mu isi yose na Afrika itibagiwe mbere n'uburundi budasigaye inyuma ugacura rero abantu baragiye mu bindi bihugu byo hanze cyane bya Buraya bibaza ngo niho mwijuru ngo niho bagiye kuronka ubuzima cyo bitewe cyane n'ubushomeri
iryo shyirahamwe ryanyu muyoboye Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale muvunyapfunyo ONCT no kuvuga ishyirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'akoregwa bakenyezi n'abana nikihe mukora kugira ngo mugerageze gufasha gutorera umuti ico kibazo
Ugambere kintu dukora nokwibutsa amategeko tuyigisha abarundi cyane cyane rwaruka abagore n'abakobwa n'abigeme kugira ngo bamenye uko hari itegeko rihana ibyo byaha byo kudandaza abantu icyo ni cyambere kandi tukabereka yuko kudandazwa bihari mu gihugu yuko uwuje kuba ryoshya ngo agomba aje kuba hakazi hanze wagerageza bagatohoza twe muri ONLF twe tumfriend twanga yuko abantu boza kwisimamwa hanze ibyo nibisanzwe kandi birabaho mugabo hari habagenda mu bundi buryo bahenzwe bivuye mbere no kutamenya bita ignorance mu gifaransa benshi usanga abarundi benshi batiza amashuri no brandi batagiye mu ishuri ari benshi ugahora rero umuntu azi kubaryoshya abwira ati ngiye kuguha akazi muri Oman muri Arabie Saoudite cyangwa ahandi uhura rero aca bemera byoroshye kuko rimwe na rimwe babahendesha n'amafaranga rero icyo dukora nicyo bita mu gifaransa sensibilisation kugira ngo abantu bace ubwenge babone bakanure bareke guhendwa aho tukabikesha nko kumenyesha makuru amaradiyo televiziyo y'igihugu n'amaradiyo yose ari ngaho muri kigo mbere n'amaradiyo hanze nk'iyo y'iwanyu vuba d'amerika n'izindi kugira abantu buguruka amaso bareke guhendwa kuko kenshi umuntu agiye kuguhenda ngo agiye kuguha akazi muri ibyo bihugu kenshi usanga umwana wiwe agumye ari muhira abana be bari muhira batakabahaye cyangwa asanga bari kwiga mu mashuri akomakomeye y'i Buraya batagiye muri ibyo
ibitegeri mufise kubageramirwa n'ubwo rudandazwa bingana iki kubyerekeye Burundi
kubyerekeye Burundi twavuze ko muri raporo twasohoye mu mwaka wa 2016 abagore n'abigeme bashika 824 baragiye kudandazwa mu bihugu cyane cyane bibiri bya Oman n'igihugu cya Arabie Saoudite kandi benshi n'ubu abariyo tutashobora gutahukana turavugana bamwe bamwe bakatubwira amabi bariko barabona bakaguma badusaba ko tubafasha kandi ko twitegura dufatikanije n'inzego zibijejwe cyane cyane leta turiko turanayihimiriza mu ndwi heze hariho indwi yahariwe abimukira abarundi bari Buraya baraje mu Burundi kugira ngo badushobore kubabwira ibibazo igihugu gifite cyane nabo bagende bavuge igihugu cyacu cyiza gifite ko hariho n'amahoro batwara ababwiye neza yuko na ubushikiranganje bujejwe gufashanya kumwe n'andi makungu baremeye ko icyo donke ngavuga nti urudandazwa rw'abantu mu Burundi ruhari kandi yuko leta y'u Burundi igiye gukora ibishoboye byose kugira ngo abarundi bagore mu ibyo bihugu batahukana tukaba twagishyitwara gishyinyo tugiye yuko imvugo itohe zikajyana n'ingiro
tubandanye na ku bakiri bato nk'ababa bahejeje amashuri cyangwa abandi bariko barondera uburyo bwo kwibeshaho bahendwa ko bazoshikanwa nko mu mahanga mu bihugu byo haba nk'i Buraya cyangwa muri Aziya cyangwa n'agaha muri Amerika boba bakoreshwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi ibyo biribonekeza cyane mu Burundi kuko tumenyeye kubona amasanamu tubona n'amakuru mu binyamakuru ku isi berekana ababa bavuye nko mu karere ko muri Afrika mu burengero baca mu karere ka Sahel
yego cyane bariho no mu bundi bariho kuko murumva yuko hariho nabo tumaze gutesha benshi nko mu mwaka nkarero twubaha 2017 tumaze gutesha abagore abige n'abandi bana rundi gwaruka dushaka kujya mu ibyo bihugu bashika 87 mu mwaka wa 2017 murumva yuko ari benshi cyane mbere hariho muri bo umugore umwe twatesheje agomba kugenda muri Oman iyo nkuru twayimenye hanyuma turamutesha mbere yari yamaze kubita umwana hanyuma rero yari yamaze kumubita birasiba yari kugenda nk'uno munsi akaba azogenda ejo birashika rero amabere bere acaramubyimbana amabere arabyimba hanyuma rero tukamubona amabere yamaze kuzimba ari mu guturika kubera uwo mwana wiwe atari karamwonka kubera yari yamaze kumubita mwumva neza yuko ibyo ari ibintu bibabaje buryo rero muri iki gihugu turasaba neza yuko twashinga guhamwa inzego zibijeje kugira ngo icyo ako karanda ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana n'abigeme aranduranwe n'imizi
ku telefone turafise Corneille uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
niyo saba ndi mu Rutana
mu Burundi
yego mu Burundi
murafise ikibazo canke intererano mushaka gutanga
ni intererano mugivanze n'akabazo
yego
nagomba kushaka mbiri umutumire nimba no munsi rwaruka gwa Burundi muvuga yuko go barikora akoregwa mabi ajanye n'igurishwa gurishwa uja mu mahanga kurondera ibyo rukora uko rubishaka ahubwo nuko bafatira ku bukene rurimwo bakabatwara rero muri ibyo bibaza ngo agiye guca mahera ariko bakorera ko ibyo bintu batabatipfunza babikora batabyipfunza kubereka kubera abahereza uburyo nawe Burundi avuye mu Burundi abyamutsindire umenya agiye ko mu bukiniro igikenewe ahubwo si kuvuga ngo tubigwanye ko bigwanya gute ukubigwanya nibahugwaruka icyo gwipfunza abarundi nabo bafasoni bafungure babeho baronka amafaranga baronka akazi bakora baronka occupation doke occupation izo kiba kuguma mu gihugu ukundi gihugu cyabo ntamara se uzira mutima bavuga wo kujabuka hanze mu makungu ngiye kurondera akazi nawo so usubira guhendwa hajya benshi by'ukuri ntibagendaye kubera abakunda bagendaye kubera ubukene n'inzara ibarembeje ndetse nabona rero umuti wa byose nibabanze barondere
muhera heze ikibazo n'icyimbiro
loveni y'umurundi yoduga gato
murakoze aho muhavuga iki mbarukeye
none niyo saba umurutana atereye ico cyumviro ni kiza cyane ariko kibaza ko hanini ico cyumviro cereke leta y'u Burundi uko nigejwe cyane cyane ico gikorwa cyo kugwanya ubukene umwe biboneka twe ico dukora turababwira duti turashobora kubaterera ivyumviro by'ingenzi ibintu byohinduka ariko cyane cyane twumva yuko ko kamo kereke leta hanini y'u Burundi
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Elize uratwumva
yego ndabumva cyane
mwo tubwira irindi zina naho mu telefone muri
yego Elize ndo imana nde matara muri rahari
aho ni Burundi
yego ni Burundi cyane
murafise ikibazo canke intererano
yego cyo no bano terera kuri ico uko aya abantu baza bakaturaya bayo nk'umuntu ariko arakurangira nk'akazi ndende bazo uko maze ukiyumvira ukamanza ukamwaza ukaziyo bari karakuja nako kuko iyo turi ko duhabira ubuzi uvu wakujanye hanze wakubwira ngo wakujanye ku kazi kumbe n'ubuzi ko wagiye kudandaza nibaza yuko tuza turashishoza tuza turabaza ubwo buzi tujyamye bwari ubwo kabanza ukiyumvira nawe ukaraba nuka kurangira ingena meze
murakoze
yego
murakoze kuri icyo cyiyumvira kubereko baratwumviriza mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku rudandazwa rw'abantu ikibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ko muri Afrika tudasize imbere na karere k'ibiyaga binini umutumire wacu Prime Barugukeye hari amanama mugira mu karere kugira ngo mugerageze kuraba ingene mwakorera hamwe mu kugwanya icyo kibazo
ego cyane murakoze kutubaza icyo kibazo hari amanama tuma dukora mu karere ka Afrika cyane cyane Afrika y'ubuseruko nk'ubu nk'akarere twubaha hari inama duheruka gukora yabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi magenekerezo ya kane gushika ku itariki ya gatandatu cy'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimwo iyo nama yari yerekeye bari batumiye amashyirahamwe nk'ay'iwacu agwanya urudandazwa rw'abantu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko twahuriye tw'ibihugu bishika icyenda mbere iyo nama ikaba yari yatewe novuga nti ingufu na nibyo bita JZ ubudagi novuga ubudagi itewe ingufu na umwe bwa Burayi cy'inyo Europeene hanyuma itewe ingoga na Amerika igihugu cya Amerika Ubwongereza n'ibindi bihugu icyo kibagiye n'ishyirahamwe mpuzamafunguro rijejwe abimukira bita OIM Organisation Internationale pour les Migrations ayo yari yarateye igerage icyo rikeneye kubwiye iyo nama ibe iyo nama ibe iyo nama rero yari ijejwe kugira ngo turabe ingene twoshyiraho ubufatanye novuga nti mpuzamakungu muri ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ibyo bita coalition nuvuga gushyira ingufu hamwe kugira dushobore kurwanya uwo mwasi hamwe ariko aradandaza ikiremwa muntu rero iyo nama kandi yagenze neza cyane kandi twibaza yuko izobanda inama nk'izo zizobandanya mbere harimo n'ibihugu bya biri mu byo bita mu ihembe rya Afurika nka Somalia Djibouti n'ibindi bihugu umva hari inama yagenze neza kandi ngo twizobandanya tugomba gushyira ingufu hamwe rero kugira ngo dushyireho rimwe bita cooperation judiciaire international uvuga ubufatanye bujyanye n'iby'amategeko n'ubufatanye bujyanye n'ibyo gukorera hamwe
umuntu aretse kuba kurondera amahera ko birumvikana ko amahera abagira urudandazwa rw'abantu babakurikirana n'ikihe kindi gituma baheba ibindi bikorwa n'indi mirimo babakora bakihereza ugo rudandazwa
nikubera rudandazwa rurimo amafaranga menshi kuko ni rudandazwa rukomeye cyane kuko ruza mbere no vuga nti ubwa gatatu havuye rudandazwa rw'ibiyaruramutwe bita droge mu isi yose hakaca haza n'urudandazwa rw'ibigwanisho rukorwa mu isi yose nagone nuvuga rero urudandazwa rw'abantu ruza ubugira gatatu kuko ku mwaka abo barukora rubingiriza amafaranga ateye ubwoba cyane ashika ku miliyaridi 32 zirenga mbere z'amadolari y'abanyamerika urumva ko urimo amafaranga menshi cyane cyo gutuma abantu benshi mu isi baruhurumbira cyane kandi novuga nti nicyo bita mu gifaransa ekonomisi uterene nukua na mahera nukutunzi mucha anuweche batamenyele batabona nukua ndi musi isi ndiko kofi ituwa mucho ero umba ko vishi bibaba anuweche batabizi kubiliko bilaba mugabo hatu etu mwaza mingi hetumi korelako tuwazi kubiliko bilaba kandi bilingwa mafaranga mesi chana
Nuko rero bagenzi mukundira dijwe rya Amerika ibiganiro twabateguye ku ino saha bice bigarukira ngaha yakoze Fatuma Limasi Kalala hamwe na Franklin Sidrak bari muhinga bw'ivyuma ndiyani nahaze niwe mwari kumwe kuri micro ijwe rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda murongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 amwe mu makuru turiko turabategurira ajanye n'amatora mu gihugu ca Kenya nahisa imwe n'iminota 30 rero